kubamana uko kagera mu buraruko uki hagati na hagati kugeza mu buseruko no burengero bwo Burundi havugwa bukene bw'ibintu nyamukuru bitatu bikenerwa na bose igitoro mwavu kizungu gutabira ikindi mwana isukari hejuru y'ibi hanyikira gurika rya matara ku mugwa mukuru butunze Bujumbura hakiyongera ko ikena rya amafaranga y'agaciro mu gihugu eka n'ibinyobwa ntiboneka hose abanyagihugu bo ku mugwa mukuru wa politike Gitega babwije urya Amerika ko iduzwa ry'ibiciro arakamuna muri iki gihe
urabona yuko ari ibintu biteye ubwoba mbere yo dutera tujya turabona ko ari ahantu habi
umuceri wavuye ku 2500 n'amajyana 4 ugeze ku 3000 ibirage byavuye ku 2300 bigeze ku 2800 imyumbati yavuye ku 3600 bigeze ku 2800 amateke yavuye ku giciro cya 2600 bageze ku 2800
turabyaraduze twahora tujya amateke yonyine y'2600 udafize 1000 ntibarura ubu nk'umuceri n'ukuri ubu tuzoza turawujya kwibonane n'ukuntu we
twikoreye ipasari cyangwa ngaha turi ko turarondera ukuntu turara dusumiye umwana mugabo ugasanga igiciro kirarengeye amahera twunguka
byageze ku bukene bw'igitoro birunyuka ubu mukenyezi yarungitse umwana ku ishuri rifite uburaro agenda n'amaguru ku birometero birenga 90 kubera ata buryo bwo kwiyunguruza
umunyeshuri wanje yiga mu ntara ya Muyinga na turabona ko ni ngaho Gitega yagiye na ku ishuri n'amaguru yarabuze imodoka kubera igitoro cyabuze itike nayo yaduze itike yahora iri ku 8000 ubigeze ku 15,000
abo ku murwa mukuru butunze Bujumbura n'ubwo batoroherejwe n'ibiciro bigera ku byerekeye kwiyunguruza bakaganya nk'uko uyu mukenyezi abitubwira
kera bisi y'amajana 85 nyuma y'amajana 5 none nawe ubu noneho byarayiba ubu dusigaye tugenda ku 56 amajana 2 hamwe n'igihugu sinzi ukuntu nabivuga n'ukuri
abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika mu ntara z'uburengero no hagati na hagati bemeza ku isukari haheze amezi arenga ku ndwi imeze nk'umuzi w'ibuye
kigera tuyiro nka yarabuze cyangwa igiciro bagurisha nacyo tuyiro intiro uvuga nwa cyayi cyacyonye
nako twakura kandi sukari yarabuze
kandi nako twaraga he
tuske tujye bitumbo yabiri mu munyu gusa agasukari tukironka n'umwana tumaye umusururu awu n'ukuri
agasukari koko ni sagane kwa ni nuko bane kare kare nabone
agasukari koko twaraga je bana ugomba kugumu umwana
umwabo w'ikizungu wo ari bagiwe nubwo hari shi hamwe family uhingura mu gihugu nuko abataje imboko boko kandi bararisha amafaranga ababyemeza bo mu manuko bw'igihugu no hagati na hagati
jewe ngwije n'umunsi ni seti kwa
bambara ngo ntayiraza
dukurikiriza ikirere abarimye ngaho turarushe twebwe bakaduha amakoni tugakubitwa nk'umunyagihugu wumvise kubera ati angeri rero ntishobora kubaho dukubitwa igipolisi tugakiri ngaho
semaze indwi zibiri ntonda ntayo ndaronka mukaba bakatubwira yuko yiriho
nkatewe amahera amaze gutanga yitike kugemera kugaruka ndako baduhenda kugeza aha kugenda ngo ngaheze
umwavi w'ikizungu ntayo twarose benshi ntibanatenye batwiye gutera mu bivugo
Nae mwunzi za mnyamanga mkuru shirahamwe jabaguzi ya buko wa sanga iduzu wa jigi chiro chikitoro liherute mumea zu kwa kane nyuma yirgyo mkwambere izo tuma butunzi vgaba nuligi hugu buhunga wa namu
turagereza kandi ko igihugu n'igiciro cy'itoro bizotuma ingaruka zitarimwe ubutunzi bwabo bw'abaguzi n'ubundi bwo bw'igihugu ko ibintu byinshi bishobora gushobora iduzu n'igiciro kubera ibyo kuko byunguruzwa n'igitoro
mu kiganiro cya mbere yahamyeje amakuru kuri uyu wa kabiri perezida Ndayishimiye yavuze ko ubukene bw'igitoro buterwa n'ibura ry'amahera agaciro
ibiciro by'ibitoro nabyo byaduze urumva kujya ni kuyadabute ibintu bintu igitoro byabaye byinshi cyane muga amahera yamva amahanga hadoga kubera dushora hanze nibike ibitoro kubera ayo mahera mva amahanga abari make tutangure twimbure dushore hanze ayo mahera ze hanyuma tugure ibiringaniye
uwo mwembo mushiranganije rw'uburimyi avuga mugabo ko ari umusesekara jyewe bwije rurema aha yariko yerekana ibyo ushiranganje bwiwe bwaranguye mu mezi atatu aheze hari ku wa mbere w'iyindi
turiko turaronka abadusaba impushya zo kujana umwimbu hanze murumva yuko byerekana ko koko mu gihugu umwimbu hari nitwaronka umusesekara nta kibuza ko tutoronka uwo dushorera hanze
ku iduzwa ry'ibiciro by'ibindi bicuruzwa cyane cyane ibiribwa umukuru w'igihugu asigura ko ababishorera hanze n'abo yisaba komisiyoneri ari bo ntandaro ya byose
ururimi rw'abantu bose bateye imbere indya zirazimbye ubuzima burazimbye none mwasigurira igituma aha twirwa turafata abantu ba produit bihabwa bijyanye mu Rwanda niho bizimbuye none wakuraho bizimbye ukajya kubisana kuri produit aho bizimbuye ejo nabajije imakamba bacha bambwira ngo ahubwo twirwa turahigana n'abenegihugu ngo bashaka kubisaba muri Tanzania ibigori
abaganiriye n'ijwi rya Amerika basaba leta gukora ibishoboka byose kugira ngo ibateze uburire iduzwa ry'ibiciro eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.